Imumba ni radio ijwi rya Amerika vugiye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ivide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alex Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fidel amakuru hirya no hino ku isi turahera muri Ethiopia. Oni iriko irimura imijyango y'abakozi bayo muri Ethiopia biturutse ku mutekano muke uharangwa muvugizi wa ONU Stefan Dujarric ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigiye gukura imijyango y'abo bakozi ku rwego mpuzamakungu muri Ethiopia iby'agateganyo bitewe n'uko umutekano wifashe yongeye kuko abakozi ba ONU bashobora kuzoba baragumye mu gihugu. Amakuru kuri Ethiopia nyene intumwa za Leta Zunze za Amerika muri ico gihugu cyo ku munsi wa kabiri yavuze ko hari intambwe ziza ziriko ziraterwa ku rwego rwa kidiplomasiya kugira leta ya Ethiopia hamwe n'abaroberi bo mu ntara ya Tigre bayigwanya bumvikane, ariko avuga ko two twigoro dushobora kuba ifagusa no gusubizwa inyuma n'iyongerekana k'intambara. Jeffrey Feltman intumwa ya Amerika mu ihembe rya Afrika aheruka muri Ethiopia mu ndwi iheze ari kumwe na mugenzi we w'ubumwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo mu kugerageza gufasha kuhaba amasezerano yo guhagarika imigwano. Amakuru kuri Afrika kandi intumwa idasanzwe ya ONU muri Libya Jan Kubis yamuka muri Slovakia yaratanze imihoho icyo ku munsi wa kabiri imbere y'ukwezi kugira habe amatora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara, ariko ntiyabwiye kanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano imvo yamutumye ava muri ayo mabanga. Muvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko Jan Kubis yahaye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ukwetegwiwe kugutanga imihoho kandi ko Guterres ariko arakora arondera uzomusubirira. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kita ku magara y'abantu OMS ku mugabane wa Buraya ejo ku munsi wa kabiri byavuze ko uwo mugabane w'ibihugu 53 ushobora kubona abandi bantu ibihumbi amajana indwi bicwa na COVID-19 mu mezi ane ari imbere mu gihe twigoro two gucandaga abantu tutokwiyongera. OMS ku mugabane wa Buraya yavuze ko uwo mugabane wabonye abantu hafi 400,200 bishwe na COVID-19 mu ndwi iheze. Ibiharuro byatanzwe n'ikigo cya Buraya kijejwe amagara y'abantu cyerekanye ko COVID ariyo ya mbere yica abantu benshi ku mugabane wa Buraya no muri Aziya yo hagati. Leta Zunze za Amerika igiye gusubira kuganira n'abatalibani mu ndwi iza muri Katare ku bibazo birimwo kugwanya iterabwoba hamwe n'ubukene bw'imfashanyo muri Afghanistan. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price ejo kuwa kabiri yavuze ko intumwa za Amerika zizoba zirongoye n'intumwa idasanzwe ya Amerika muri Afghanistan Tom West muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri. Tom West yavuze ko Leta Zunze za Amerika izobandanya ibiganiro n'abatalibani kandi ko ubu atakindi iriko irakora atari ugutanga ifashanyo ku banyagihugu. Amir Khan Mutaki umushikiranganji w'imigenderanire wa leta y'abatalibani itemewe n'amakungu yasabye Kongere ya Amerika kurekura ubutunzi bwa Afghanistan bwafatiwe muri Amerika. Makedonia y'uburaruko yarashinze imisatu y'ikigandaro mu gihugu inyuma y'isanganya ry'imodokari yo mu bwoko bwa bus cyahitanye abenegihugu bayo muri Bulgaria ejo ku munsi wa kabiri. Iryo sanganya ryatwaye ubuzima bw'abantu 46. Isanganya ryo mu ibarabara ryahitanye abantu benshi ku mugabane wa Buraya muri iyi myaka 10 iheze. Abategetsi bavuga ko iyo bus yari ivuye muri Istanbul muri Turukiya ica mu buraruko bwa Makedonia. Bulgaria nayo nyene yaciye itangaza umunsi umwe w'ikigandaro kuri uyu munsi wa gatatu.
Alois Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Simwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu ikambi ya Rusenda iri mu buseko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo zisaba gutahukanwa mu gihugu cyazo canke zikimurirwa handi.
Mwe twashaka mudusabire batwugururira mayi dutahe naho bana bidashoboka batunguze badukure ngaha.
Turara mu ibarabara barabara twiruka ko namasoro rero kumvo nkiyo mu nkambi ya Rusenda cyo twifuza dushaka batunguze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bo muri iyo kambi ya Rusenda. Ihayanishwa ry'imigambi ukwishyiriraho imirimo ry'ugwaruka ribera i Bujumbura mu Burundi rirabandanya. Mu Rwanda ejo kuwa kabiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cya COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi kuvejo kuwa kabiri Bujumbura hatanguye ihanishwa ry'imigambi yo kwishyiriraho imirimo ryo gwaruka izo marindwi. Ido nido kuri iyi nkuru na Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Ihanishwa kurisha ryatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD. Userukira PNUD mu Burundi Nicole Kwasi yavuze ko muturama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari gushinga amashyirahamwe y'abanyagihugu mato mato akora ivyaho mu kibano bakenera. Yamenyesheje ko gukangurira urwaruka kwishyiriraho imirimo aho kwama bitaza abahutuzi ari ikintu cyo guteza imbere kikanashigikirwa. Mu bihugu bikenye bitagira n'umuhora kwiba hari nk'u Burundi aho ubutunzi bugizwa hanini n'uburimyi n'imirimo idatanga ikori, ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi. Abakiri bato benshi bari mu mirimo idasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishyiriraho imirimo. Niko Nicole Kwasi yavuze. Bamwe mu rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishyirahamwe RIPA. Rusi n'ibitanga rivugira tubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruza b'Abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa n'abo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki. Ivyama vyagoranye rwose mu gihugu. Ahamagarira leta gushima itahe n'inguvu mu gisata c'ubuhinga bwa none.
Mu Burundi ibintu vya z'ubuhinga ngurukana bumenyi teknoloji ntibiteye imbere cyane. Benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kugira bakoreshe ubwo buhinga. Nizo ngorane dukunda kugura nazo. Izo rero nazo ca dufata umugwi wacu muri sosiyete yacu turafise abahinga babizi akaba aribo baca bafasha koresha abo bandi. Leta yari ikwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji amanuze amateyise ari ikintu gikomeye cyane.
Uyu musore nawe ari mu ishyirahamwe ry'abize gukora utugenegene ariko biyumviriye kuja hamwe kugira batore imicafu hejuru y'ukingira ibidukikije banaronkemo ikibatunga bayihinguyemo ibisharizo. Ariko nabo nyene intambamyi ntizibuze. Tiboje wenda baneze
micafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya, ntidufise naho dukorera hiyaguye twobikorera. Iyindi ntambamyi nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhingura ibintu byinshi dufise. Ibintu byose tubikoresha amaboko, turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko. Umugambi wacu zuzana uturusho, tuzokreya akazi wa jen amaplastike tuzoyakoreta. Burya amaplastike tutayatoye agenda kwisuka mu Itanganyika bikaza kutugaruka ko twese tukagwara indwara, kwarya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize. Hama tuzoshobora guforma tugishe abandi bajene tutama abana mu ibarabara hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu.
Patendi Kumana twashyiramo parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushyiraho politiki yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashuri. Anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize nabo nyene ntibabone amahirwe yo kuronka akazi. Uku niko abisobanura.
Harimo ibikorwa byinshi aha mu Burundi dukeneye kandi bifite akamaro. Urazi amabarabara akeneye gukorwa ukaduga ruguru, urazi imyunga yogazurwa, urazi ibiti vyoterwa, urazi imikobe ikwiye gucibwa, urazi hajya ahantu dusuca amadeshaje dusanga hononeka hajya hasa hategereza gukorwa, urazi izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira bigenagira bivomoke. Urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu. Ivyo rero bose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bisa bitanga akazi ku bantu benshi. Babandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawa roho hahari bakarumva ibyo bitatu bakarumva ibyo bitanu bakisunga.
Ilihanisha kulisha zizo rangi la kumugoro wa wako wakatanu wii ndu wii nijambele limeza kulisha litungani juwa Mburundi. Izo sozer kwa na preza ivahista ndaishimi ya kunze kuita mkunze wa jen. Ato tangu rushimwe kubakiri bato bako zimigambi yuku isha kila kazi mniza kulusha bandi. Ibiharu wabitangu wana mashinamu yurugu waruka vijale kana kubicheme nungitau na bitanu ndutusha tubiri kujana vdugu waruka go mitumba ataka zirufise mugihea wa mugisagara bashomere ye bashika kubicheme nungitau na bitanu ndutusha tune kujana. Ayumatohoza njene yele kana kwa Mburundi ya bakiri bato alivo venshi.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda zo kwa kabiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi w'ugukingirikiza ca COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18. Igikorwa cahereye mu mashure yo mu gisagara ca Kigali. Asumta Kaboyi niyo nkuru adofiti.
Leta y'u Rwanda itangaza ko iyi gahunda ari mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na COVID-19 ku kigo cy'amashuri cya Kagugu kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo kiri mu bya mbere byatangiriweho. Iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku 900 kibarura abagera ku 2000 bari hagati y'imyaka 12 na 18 bagombaga gukingirwa. Mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo. Hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isere. Nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira. Ku bakiri bato bari hagati y'imyaka 12, 13 ndetse na 14 wasangaga ubwoba ari bwose.
Nyuma mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya.
Dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane.
Nanjye ndumva mfite ubwoba rwose.
Ni kirekire
kuko nabonye uburyo kinyeshya ndabona cyagutobora umutwe.
Iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC basangaga abana ku bigo byabo. Madamu Wiragiye Viviane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri RBC yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa icyorezo cya COVID-19. Bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa. Ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni kujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo. Bashobora kubiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri, ariko uyu mwana yafashe ifunguro abameze neza nta kindi kibazo. Ariko uyu munsi twabakingiye bamaze.
Abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira Ijwi rya Amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa.
Nari mfite ubwoba mbere akongezeyo nta nubwo namenya ko baruneye. Nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana, nyine nanjye mwumvisha ko biryana. Ariko uyu munsi nashiritse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyinjire, baranyinjana mba n'ibisanzwe ntabwo biryana. Ni na
numvise nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe. Bimeze nk'urushinge rwa malariya bagutera nyine bikarangira. Njyakiriye neza kuko ndi kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa, ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko COVID ntaho yagiye.
Abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota 15 mbere yo kujya mu zindi gahunda. Abaganga bavuga ko babagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa COVID-19.
Byagiye bigaragara ko icyorezo cyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza. neza twasanze rero nanone abana ari bakora kwizindwara ko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka 12 kuzamura
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka 12 na 18 abagera ku 1,800,000 aribo bazakingirwa COVID-19 mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya 18 kuzamura ahateganijwe kuzakingira abarenga 5,000,000 bibari itangazwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,673,023 aribo bari bamaze guhabwa dozi imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri 2,961,770 bamaze guhabwa doze zombi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifuza gutaha mu Burundi canke zikaronderegwa aho zimurigwa bitewe n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi bageramira ikambi ya Rusenda Redaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru
Nyuma yaho mu cumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu ikambi ya Rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50 zimwe mu mpunzi zo muri inkambi zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi
badukeranwe ibyo aho tujyamye bakadusahura ibyo dufite mu matwi ubugiye gusomaho yarinye afatirwa umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta nikidushikako turaturiruka n'ababaraza kuturasa tumva ngo hari abajeje umutekano nta numwe adushikamo niwe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho bona bidashoboka batwunguze badukure ngaha mu gikorwa
mu ikambi ya Rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibonaho tubajyamika turara mu ibarabara barabara twiruka ko n'amasoro rero kumva nk'iyo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza dushaka batwunguze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda dushaka baduhungure badutware iwacu
gusa nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi ya Rusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi
twabuze imbwa n'imbwebwe twabuze po na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufite abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo no kujya kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano
Sengimana Zakaria avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000
tumaze gukotesha imirima turarima ariko ubundi tukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bacu baje kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye bakabafatirayo bakabakubagura namaze kubashura jishushuza bigacha bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru
ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda buvuga yuko gahenge k'amahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupe mwabarara noro ari na ingambi ya Rusendi iherereyemo bwana Wilonja Juma yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano. Umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi ngambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021 ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi ngambi bakanyaga inka z'impunzi. Nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene. Vedaste Ngabo ku garage y'Ijwi rya Amerika uvira mu tara kivuye
Wanyu muntara Wanyu muntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu muntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu muntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu muntara iwanyu muntara iwanyu muntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ko byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 1963 umurambo wa President John F. Kennedy warashyinguwe bwa mbere. Muti kuki bwa mbere? Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. John F. Kennedy yabaye president wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1961. Yishwe akiri ku butegetsi arashwe n'umugabo witwa Lee Harvey Oswald ku itariki ya 22 y'ukwa 11 1963 yari afite imyaka 46 y'amavuko. Hari saa sita n'igice y'amanywa yari yagiye gusura umujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara kuraswa abamurinda bihutiye kumujyana mu bitaro bya hafi byitwa Parkland Hospital. Saa saba abaganga batangaje ku mugaragaro ko yashizemo umwuka. Indege y'umukuru w'igihugu Air Force One yazanye umurambo we i Washington uwo munsi, washyinguranywe ibyubahiro bya gisirikari iminsi itatu nyuma y'iyicwa rye ku itariki ya 25 y'ukwa 11 1963 mu irimbi ry'igihugu ryitwa Arlington National Cemetery mu nkengero za Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abaturage 100,000 abandi amamiliyoni bakurikiye imihango kuri television. Hari n'intumwa 220 z'ibihugu by'amahanga 92. Ni wo muhango wo gusezera kuri nyakwigendera wajemo abayobozi b'amahanga benshi wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukurikirwa n'uwa President Ronald Reagan wajemo 218 bari bahagarariye ibihugu 165 mu 2004 n'uwa President David Eisenhower warimo intumwa 191 zo mu bihugu 78 mu 1969. Mu baje mu itabaro rya President Kennedy harimo abakuru b'ibihugu na guverinoma 19. Abanyafurika bari bahari n'umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie n'intumwa zo ku nzego zindi zitandukanye za Guinea, Liberia, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Maroc, Libya, Cameroun, Congo Brazzaville, Repubulika Demokarasi ya Congo, Uganda, Somalia, Tanganyika, Afrika y'Epfo, Madagascar na ambasaderi w'u Burundi i Washington icyo gihe yari Leon Ndenzako. Mu bandi bari bahari twavuga nka President w'u Bufaransa Charles de Gaulle, President w'u Budage Heinrich Rupke, Ministri w'intebe w'Ubudage Ludwig Erhard, umwami Baudouin w'Ababiligi, igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, Ministri w'intebe w'Ubwongereza Alec Douglas Home, Ministri w'intebe wa Canada Lester Pearson, Ministri w'intebe w'Ubuyapani Hayato Ikeda, n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UNTED. Ijwi rya Amerika. Umurambo wa President John F. Kennedy wabanje gushyingurwa bwa mbere mu mva y'agateganyo. Nk'uko tubisoma ku rubuga rw'irimbi rwa Lincoln, mu mwaka wa mbere abantu bagera ku 300,000 barayisuraga buri saha. Mu myaka itatu yose hamwe yakurikiye urupfu rwe, abasuye imva ye barenze 16,000,000. Umuryango wa Kennedy ni wo wubakishije iyi mva ya mbere. Urubuga rw'inzu ndangamurage ya President Kennedy ruvuga ko bayitanzeho amadolari 632,000 na 368,000 y'icyo gihe. Kubera abantu benshi cyane bayisuraga, umuryango na guverinoma basanze bishobora kuzayonona, bafatira hamwe umwanzuro wo kubaka indi nini kandi ikomeye aho hafi. Imirimo yayo yatangiye mu 1965, imva yuzura mu 1967. Niyo bimuriyemo burundu umurambo wa President Kennedy mu muhango wabaye mu muhezo, hari gusa umuryango we by'umwihariko umupfakazi we Jackie Kennedy na barumuna be babiri Robert F. Kennedy na Edward Kennedy n'umukuru w'igihugu Lyndon Johnson. Iyi mva ifite ubuso burenze hegitari imwe ho gato. Iyo ni guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayubakishije, itanze amadolari 1,770,000 y'icyo gihe nk'uko urubuga rw'irimbi rwa Lincoln rwabyanditse. Usibye ubusitani bugari bwayo buyiranga, iriho n'urumuri rw'umuriro ruhoraho rutajya ruzima, n'amabuye yanditseho amagambo amwe n'amwe akomeye John F. Kennedy yavuze muri disikuru zitandukanye, nk'iryabaye icyamamare ati "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Bisobanuye ngo wibaza icyo igihugu cyawe gishobora kugukorera, ahubwo baza icyo ushobora gukorera igihugu cyawe. Urubuga rw'umutwe w'ingabo zirwanira ku butaka ari nawo ushinzwe kubungabunga irimbi rya Lincoln ruvuga ko imva ya President Kennedy ari yo isurwa cyane kurusha izindi zose zihari. Uretse umurambo wa President John F. Kennedy, iruhande rw'imva ye hari n'izuwari umutegarugori we Jackie witabye Imana mu 1994, abana babo babiri bitabye Imana bakiri bato cyane, barumuna be babiri bahoze ari abasenateri Robert Kennedy nawe wishwe arashwe mu 1968, na Edward Kennedy watabarutse mu kwa munani 2009. Hari kandi n'ibuye ry'urwibutso rwa murumuna wa John F. Kennedy, Joseph Kennedy. Yari umusirikari azimira ari mu butumwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Kugeza n'ubu umurambo we nturaboneka. Hagati aho John F. Kennedy nawe yarwanye iyi ntambara ya kabiri y'isi yose, yari mu gisirikare kirwanira mu mazi. Yavuye ku rugerero mu 1945 afite ipeti rya lieutenant, lieutenant ringana n'irya captain ryo mu ngabo zirwanira ku butaka. Mu babaye abakuru b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitabye Imana, kugeza ubu babiri nibo bonyine bashinguwe mu irimbi ry'igihugu rya Lincoln, John F. Kennedy nyine na President wa 27 William Howard Taft wategetse Amerika kuva mu 1909 kugera mu 1913. Yitabye Imana mu kwezi kwa gatatu 1930. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti banywanyi, naha amakuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.